Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo ni kiganiro cha radio Inzamba. Gihaka ry'abarundi yo bava bakagera kugira ngo baserure ivyumviro vyabo baheze baterera gacumu kubumwe kugira ngo igihugu kiva mu kaga.
Dusangire ijambo. Tugarukire Burundi.
Isangwe incuti bagenzi ba radio Inzamba gatika kawe. Mwaramutse kandi namwiriwe iwanyu umwe wese ahaherereye. Ikiganiro cy'uyu munsi tugaruka ku majambo aherutse gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange. Hari ku irerero rya munani Gitugutu mwaka wa 2020 mu ntara ya Gitega, ahari yahejeje gufatwa abanyagihugu b'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Petero Nkurikiye yahamagariye abanyagihugu gukurikiranira hafi uwo wese maze umuntu wese w'umunyamahanga cyane cyane avuga ururimi rw'ikinyarwanda bamufate bamushikirize abajeje umutekano. Ayo majambo yarateye ubwoba abatari bake, bamwe bakabona ko ari amajambo ashobora gutuma abanyagihugu birara mu banyamahanga mu gihe atakibazo cari kiasanzwe mu banyagihugu b'u Burundi n'abanyamahanga. Muri kino kiganiro abatumire barashikiriza ico biyumvira ku majambo nk'ayo, ico bacinyegeje inyuma ingaruka ku gihugu n'abanyagihugu, eka ningaruka ku mubano w'ibihugu bihana imbibe n'u Burundi. Nabo ni Emmanuel Ndereyimana, umunyamabanga mukuru w'urunani rw'imigambwe n'abanyepolitike baharanira inagugwa ry'amasezerano ya Arusha, Sefuru Arusha, akaba n'umuvugizi. Turi kumwe kandi n'umushingwamanza Vital Nshimirimana arongoye urunani Fox ruhurikiyemwo amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, hamwe na Emmanuel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ya Genocide Chirimoso igisata cyo muri Canada. Ikiganiro mugishikirizwa na Jewe Reverie Bazikamwe, gihagarariwe na Jean George Kibogora. Ubuhinga bw'ivyuma ndi kumwe na Innocent Kubwimana, ikaze nirwanye.
Ayo majambo yumba tute,
kwa muri ni murozi ndakubaze.
Ayo majambo yumba tute,
kwa mukomezi nawe ndakubaze.
Ayo majambo yumba tute, peki mbuku tama tiki piti akubaza. Inge nawe ndakubaze, iya bate kiti bakutengo. Ikizita kitani kimbi uyo mwana yari change.
Ikizo kubwira abo banyamahanga benshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, muraheza rero mubashikirize abajeje intwaro n'umutekano, igiti ntigisubire kudukora mu jisho kabiri. Aho Petero Nkurikiye yari mu ntara ya Gitega ku munsi wa gatanu igenekerezo rya munani Gitugutu umwaka wa 2020.
Akamo twagira rero cyo dutera abarundi nuko borushizaho kurikanura ibibazo by'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura kandi kirazira gusamara, kirazira kwica urugo iyo uriko urashungera umutekano w'igihugu cyawe. Aba bantu bose b'abanyamahanga bibonekeza cyane cyane muri no minsi mu bisagara, haba mu bisagara cyangwa ahandi, uwo mwumva ariko aravuga ntibagoye mbere no gutora, usanga benshi bavuga ikinyarwanda, ha bose bivugira ikinyarwanda, umwumvise avuga ikinyarwanda muce mubwira mujya kara bajejwe intwaro n'abajeje umutekano kugira ngo bamubaze ikimugenze. Murazi neza yuko muri kino gihugu umutekano wigeze kubuhungabanywa na n'inkozi z'ikibi zivuye mu bindi bihugu cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Aha rero kirazira ko umurundi w'umutima yose yagusamara kugira ngo igiti gihave gisubira kudukora mu jisho kabiri, kandi biriko biraba tubibona.
Muri Sefor Arusha imvugo y'umuvugizi w'ubushikiranganji ije kumara amazinda kubahora bibaza ko abakoresha imvugo zo kubiba ugwanko badakorera leta. Emmanuel Ndereyimana yibutsa nk'amajambo ya Kenny Claude Nduwimana na Melchiade Nzopfa Barushe ari muri urwo rutonde rwayashikirijwe na Pierre Nkurikiye aserukiye ubushikiranganje bw'intoro hagati mu gihugu no mutekano.
Twaguye mu gahungwe cya mbere cyo kuko n'ubwa mbere ku isi twumva leta intwaro ifata ingingo nk'iyo ngo uvugurure imirunaka bamufate bamwirukeko noneho twaye tuzi ngo nibyo gufata ari byo babazwa none hatangwe kugwa inkumbi twumvise uwo bishe mu kirundo ubwo n'uyo n'uwo twamenye kumbure n'ahandi henshi bishobora kuba byarabaye umva rero ni ibintu by'agahomera bunwa ariko ntibyadutangaje cyane kuko umugambi wo kujabajanga igihugu n'umugambi watanguwe kuva kera twabye dusemerera muri Sefora Arusha tubabwira tuti nyabuna nyabuna ariko y'abantu batarabona abantu mwengo kenshi bakunda kwigereza ko bagakunda kubona hakuzikira bataronego none rero murabona niyo turiko turaja twaraciye mu bitari bike bigenda muri uwo mugambi kuko imbonera kure zagiye kwigishwa kwica muri Kiribondes bariko baraziroonderera akazi kabonetse kubutse ariko intumbero nyamukuru yo bavuze bati raba bavuga ikinyarwanda turabona ko ari bimwe by'umuswa by'umuhini usotera isuka hajya bariko barondera ingene basombora cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda barazi ni batangura kwica bavuga ikinyarwanda hari abanyarwanda benshi mu Burundi hakaba n'abarundi bavuga ikinyarwanda nk'intara ya Kirundo irimo nk'ibice 80% bavuga ikinyarwanda ukaraba nk'intara ya Cibitoki nuko nyene ama rero tafise ya ambasade mu Rwanda abayikoramwo abanyarwanda barashobora kuba bafise n'abakozi b'abarundi ariko bavuga ikinyarwanda umva rero ibyo byose ni ibintu biduteye ubwoba bituraje ishinga tutegerezwa kuraba neza iyo biva niyo bijya kuko mbere byaravugwa n'umuntu tugasigara turabaza tuti mbega ko leta atakivuga mbega ko leta itahaguruka ngo ifate abo bantu bariko barabiba amacakubiri inzangano mu bantu murebuka ibya Keri byarabonetse ko ashigikiwe n'umugambwe mu gutererwa cyane mu kufatwa mu mugongo n'abari muri diaspora muri CNDD-FDD narumvise bya Amerikiyadi igihe kiraho yavuga ati abantu tubarungike mu muri Tanganyika kuribwa n'amafi ngo amafi yaheruka kuboneka kera n'ibindi n'ibindi byinshi tukavuga tuti mbere kiri hehe kwidaseruka ariko uno munsi rero ni leta yonyene ihagurutse iki iruka inyuma fata abo bose bavuga ikinyarwanda ubu rero nta na ya leta twara tuvuga tuti mbe uri hehe ubu rero nta nuwo tugifise tubaza leta iri kugikogwa cyo gufata no kwica ubu ariko bafata abavuga ikinyarwanda nababwiye ko umuswa ujye umuhini usotera isuka bariko baja ku Rwanda kuko Rwanda bararusotoye uko bashora ariko ku Rwanda rubifata byose nk'umuyaga urengana ubu rero bati twofatira kubavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda hari naho u Rwanda rwogira icyo rugize umva no gusotora
nyabunango no kugaba iryo jambo rya nkurikiye rishobora kuba ririko riragabisha guhonya abantu nk'uko bimenyerewe mu karere Emmanuel Nkurunziza abona ko kuvuga abanyarwanda bisa nko kwerekana ko abanyarwanda arabo kugandagura mu Burundi Emmanuel Nkurunziza
twebwe muri ya Genocide Canada twara babajwe cyane twaratewe umutima uhagaze imbere n'ubu uracahagaze aho twumviye amajambo y'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga yuko asaba abanyagihugu ngo yuko wufata abanyarwanda canke yakoresha imbungu murabazi abantu b'igihugu abavuga ikinyarwanda no kuvuga yuko ubwa mbere na mbere atatinya atagira ikinya gushuhurira abantu biwe kuko nashobora kuvuga ngo bibwiye abanyagihugu b'abarundi ntaco bapfa n'abanyarwanda bafise ico bazinanye mwo babwiranye yuko uwo bita umwasi w'u Burundi ari umunyarwanda bazi aho bavuganye kwabaye rero gukora kwijambo ku ntego bafungiye aho bazonye ubwa je tuma rero bwa mbere na mbere tuvyumvise mbanje kureka kudu umutima uhagaze ariko ubwa kabiri bicarira natwibutsa yuko bwa bundi yakariye itagata wa mugambi wa mutima w'inzikira wo guhonya ubwoko washinga imizi maze imyaka muri akajya karere kacu k'ibihugu byo mu biyaga binini mu Rwanda mu Burundi no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo yuko atahukaroye nako ntaho koja kugatima tare kukwica abantu kabaho ubwoko kandi ubwa mbere na mbere abagakoze batigeze bahanwa na cane cane ubu ari wo bajejwe inzego z'igihugu ndavuga ISNDFDD itwara Burundi kuko na ntaje no kubyibutsa nta kindi cyahe atari guhiga abantu bahuru bwo kuba batutsi nta ntare yigeze ifata nta kandi gisirikare ntande y'igihugu yigeze ifata atari uko yakomeje yica abantu maze igatinda gashika ku butegetsi uno munsi rero yarabonye yuko itabihaniwe n'ishuri ituma umuvugizi w'igipolisi urwego ruhambaye rwarujeje gukingira abanyagihugu ahubwo ari washuhurira imbonera kure ziwe ku bantu azi neza yuko atacu bazira kiretse ururimi bavuga kiretse ubwenegihugu bwabo ngo n'abanyarwanda ariko ivyo no guhenda abatabizi ibyo twabonye haba mu myaka yahera birerekana yuko bavuze gucyari imvugo ihinyitse na cancana bari kubitumbereza ubwo ubwo abatutsi ubwo urumva ko aciye batumbereza ku banyamurenge bagomba kwitwa ko atari abarundi kandi ntawovuga ngo yabigize ngo n'ururimi rwanyereye kuko ni imvugo twari tumaze kubona mbere mwaka w'1997 twavuga yuko agatima atari kukumara guhonya ubwoko muri kariya karere kacu atako karoye mbere mu 1997 igihe hari hatanguye intambara ya kabiri yo mu gihugu ca Zaire Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo amajambo nka nyine twarayumvise yavuzwe n'uwari umushikiranganji imigendanire no gufashanya kwa Congo ico gihe ubu yarapfuye yitwa Abdoulaye Yerodia Ndombasi niwe yasavye yahamagaye abazayirwa ngo yuko bafata umunyarwanda wese n'usana byumve bisana bijya uje mu police yavuze ati bamwe basa n'abanyarwanda bica bituma rero dufatiraho tukibutsa amakungu cyane cyane bari mu rwego rw'ubutungane yuko ayo majambo yafata nk'ama uwo mu police kuko ntiyitwara ntiyirongoye yakoreye igipolisi gikukira igihugu cyo gisaba gitwara ejo hijya ejo igihe aba bantu bigize ndanse batwara Burundi atakindi cyabaye atariho nyabwoko bazotinde rero babibazwe bakwitse ntaye mu gahanga nkuko amateka umpoza makungu bitegekanye
muri force ho basa n'abagifise icizere ko Petero Nkurikiye yoba yaradutse mu kubivuga ko rero leta ikwiye guhumuriza abanyamahanga cyane cyane abanyarwanda baba mu Burundi kuko bizwi ko atacaha bafite cyo tuma bahigwa buhongo mu gihugu cy'ababanyi nkuko bishikirizwa na Vitali Shimirimana arongoye Runani Force
yavuze imvugo tutahora twumva mbere nibaza yuko ishobora kuba ari ryambere ivuzwe mu gihugu cy'u Burundi ibi rero tubona yuko ari ibintu bikomeye cyane kandi biteye ubwoba kuko biramaze no kwigaragaza yuko bifise ingaruka mbi cyane mu gihugu kuko hariho ubuzima bw'umunyagihugu maze kuhasigara kubera iyo mvugo turabibaza rero yuko hamwe byobandanya byoheza bituma agateka kabo banyagihugu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bashobora kuba ari abanyarwanda canke mbere hakabamo n'abarundi bavuga ubwo rurimi bashobora guhohoterwa hanyuma ibyo turabyiyamiriza kuko turazi yuko imvugo ibiba urwanko imvugo ihamagarira abanyagihugu gusubiranamwo canke umugwe w'abanyagihugu gutera uwundi yuko ari imvugo akatari gake yamara inkwezi y'amarere nico gituma twibaza yuko abarongoye igihugu hamwe baba batabimutumye yuko bategerezwa kwiyamiriza iyo mvugo bakayihubura bagahumuriza abo banyagihugu bakababwira yuko ata matati cyangwa ikibahiga kihari mu gihugu cy'u Burundi turiko turumviza iyo mvugo nibyo birumvikana yuko iteye ubwoba ariko turazi yuko muri rusangi abanyamahanga mu gihugu cy'u Burundi babanye neza n'abanyagihugu hanyuma rero ico twobahanura nuko bobandanya babana neza n'abanyagihugu abo bakorana abo basangiye ibikorwa canke inyungu zitandukanye hanyuma ntihagire na kimwe babohera boheza bakora cy'ugusombora abarundi canke cy'ukujyana nago ngo bagire bati turabitanze hanyuma bibaye ngombwa basabe abarongoye igihugu babakingire na cyane cyane bongere bamenyeshe abarongoye ibyo bihugu basanzwe bavamo abaserukira ibyo bihugu baheze baganire n'abarongoye igihugu cy'u Burundi kugira ngo ibyo byavuzwe na Petero Nkurikiye bitegwe ibyatsi hanyuma bahumurize abo banyamahanga.
Ahandi naho iryo jambo ngo rishobora kuba ryerekeye impunzi z'abarundi ziriko zirahunguka ziva mu gihugu cy'u Rwanda mu gihe abana babo eka n'abari barahunze usanga benshi basigaye bavuga ikinyarwanda. Emmanuel Ndereyimana akagabisha ko abahungutse bohagabira eka n'amakungu akahagabira kuko bishobora kuba biri mu bimenyetso by'ihonyabwoko. Emmanuel Ndereyimana
ariko hagacaba n'ikindi kibazo kigira kabiri murazi ko bamye bakoma induru bati impunzi nizitahe impunzi ziri mahama impunzi ziri henshi ku isi Tanzania, Kenya, Uganda, Congo, mu karere ziruzuye. Ni ingaruka imwe muri nyinshi ariko ni bimwe twamye tubwira impunzi tuti naho muriko murataha murazi neza ko icatumye muhunga cavuye mu nzira. Ubu rero birahaye biribonekeza. Mwatashe muri mu gihugu hakubaho mu mahoro nkuko mwabyifuza ubu muriko muzira ko muvuga iki ururimi mwaje mukuye iyo mwaje muvu. Amaze gutera kamwe ati abavuga ikinyarwanda bose bafata. Umva bamwe bose bahunguka abana babo bavuga ikinyarwanda nabo nyene bavuga ikinyarwanda mu bandi ubu nta muntu ashobora kuvuga ikirundi amajambo 10 atarenjiramwo rimwe ikinyarwanda. Uyo rero aciye aba umwansi wa leta y'u Burundi. Murumva rero uwo mugambi wo gutabukana impunzi nukuri ugiye mu bintu biboneka n'umugambi uciye uja guhagarara washaka canka bazovuga bati ari ugupfa n'ugupfa sinibaza ko niyo bari bariko barapfa yego ntibabayeho neza cyane nk'impunzi nta munzi ishobora kubaho neza ko ntubu uri wanyu ariko ibibi birasumbana hakuja kwita kwicumu uwo buratenyenya ukaraba ako kamwe niko tuhoteli impunzi tuti bamuratenye ibyo twababwira mu kibazo ngo n'amajambo ya politiki ureta y'u Burundi yonyine irikira bishira mu ngiro abavuga ikinyarwanda n'abansi biruke ko fata no kwica batangiye kwica bimaze kumva uwapfuye mu kirundo ubwo n'ahandi hashobora kuba ariko haricwa abandi tutazi abuzuye ubusho ni benshi abavuga ikinyarwanda b'abakongomani bamwe twita abanyamurenge ni ba baruzuye mu bushoyi Gitega nani ma province muhinga nani. Murumva rero ni kibazo nkora mutima ku gihugu kugeza ubu ntawo kubwira ngo bivahe bikajahe twese tubiteza amaso turabe ariko ahanini ni kibazo kigaruka ku barundi twenyene kuko mbere twavuga ngo leta iyo leta nyene niyituriye niyo irikira hamagarira kwica abo bahategwa ko ka muri bande ni mbonera kuri zavyigiye kiribaho ndeze zavyigishijwe n'interahamwe izo nterahamwe baratahanye bari Burundi n'urukurikirane kw'amabi menshi gushika naho abahora bavuga bati hashobora kuba hari ko harategurwa genocide bakabifata minenegwe genocide ntiba ku munsi umwe ni ibintu bigenda birakura gahoro gahoro.
Nero muronza la maratini, questo chi turi we di mana, kugira ngo turonge akijambere, ayo majambo yumba tutere,
ke parukuri barayija,
ayo majambo yumba tutere,
barundi bende yongo bayibate,
ayo majambo yumba tutere,
umuka barabishura,
ayo majambo yumba tutere,
kuki mushaka kutinda nayo,
ayo majambo yumba tutere.
Emmanuel Nkurunziza abona ko hoba habaye akagohe kugira ya migwi imbonera kure ishobore kwirara mu banyamahanga cyane cyane abanyarwanda n'abanyamurenge agahamagarira amakungu gukurikiranira hafi ibibera mu Burundi ibara ritaragwa.
Ntitwokwibagira kuvuga yuko iyo umukuru nkurya umukuru w'igipolisi ahamagaye abantu ngo nibafate abavuga ikinyarwanda ubwa mbere hoho dusanzwe tuzi ko ikirundi n'ikinyarwanda ni indimi zisa nta buhinga ubuzwi dufate naho data wanjye byobaye ari ibintu byumvikana yo kuvuga ruriya rurimi ruko mukwikirana hagati y'ururimi rw'ikirundi n'ugusinyarwanda ntaho umuntu yohera atari uwafasha umwanya imyaka n'iyindi kwerekana hizo ndimi zitani canka bize by'indimi ngo atandukanye ntuvuga yuko yabigiza bibona nibyo bazina nyimwe kana twebwe turabizi nuko bavuza munyamurenge baba ariko bavuga umutoso muri Kongo ni mvugo impinyise ihinyise kuko ubundi bwobwo ibyo kwitwaza ngo naka ngo polisi nyarwanda guca bamufata uretse yuko bidategekanywa n'amategeko ahubwo bihanwa n'amategeko atavuzira ururimi rwiwe ni ibyerekana yuko hariho iyo mvugo ihinyitse ariho rero tugira tuti twoca turushirizaho kurikanura no kwamira no no gutabaza ababijejwe muri nation zina kubijanye n'inkurikizi ryaka kamo umukuru umuvugizi w'igipolisi yateye abo yitabarundi ariko bose bazi uko ari imvugo ihinyitse yo kuvunira akagohe imbonera kurezi yo nabandi bicanye bakora CNDD-FDD kugira ngo bihereze abo bamye bita ko ari abansi b'u Burundi abatutsi uhurumva ko babisanga abanyarwanda inkurikizi ya mbere nuko abahora batinya kurubagira bati nubwo haraho baturayika gukora bitari byo turagowe bazahava dukurikiranwa bimaze gushika rero bigatumwa ko n'umukuru w'igipolisi umuntu ahambaye kuko burya ipete ry'iyo siyo ryonyine kijya gihagararo kijya cicara ari mu cuko avugira igipolisi Burundi bwose ni kuvuga yuko no hora atinya azoca kurikira uwo muhari uwo murwi ukwica abantu bahora ubwo bigace bisigura rero yuko ni wende inkurikizi ya kabiri uwo bayaziga yuko ari icaha ca nkurikiye wenyene yosigaho ni kuvuga ko arafise abamutwara hari ushinyagirwa intwara yo hagati mu gihugu ariko nabo nyine ntibwitwara buri mu buri leta igizwe irongowe n'umugambwe nko dusanze tuvyibuka wahawe n'ubwicanyi bwo guhiga abatutsi arahore iyo biteye ngaho o nivyo tuguma twamira kuko n'ifisi canke ngo yigutwaye gitungwa urayamira kandi uzi kwita kumva kandi kudahandi kugira ikigongo turazi uko ari umugambi witwa responsabilité de protéger no kuvuga yuko bafise igikogwa cugukingira abantu ngo ntibazire ubwoko canke ibindi bituma habihonya bwoko igihe rero duteye no munsi kuko ubu iyingarira renga ishankoza makungu natacu riravuga ngo ryamire abo ba polisi b'u Burundi batumwe na bashebuja muri ministere no muri leta kugira ngo bahige abatutsi b'abanyekongo atacu baravuga nibo bazobibazwa bwa mbere nibo tuziga ko bo batesha kuko nubundi mu makungu hose habayeho nyabwoko byahanwa birabwa n'ishamwe mpuzo makungu abarundi nico tutinya gusumba abarundi bari basigaye bagira bati ndikomvuga mu bo mu hari wa CNDD-FDD witwa imbonera kuri bajya nyene bakora ibara bari basigaye bagira bati kuri ubu turashobora kuzokurikiranwa ubu barashobora guca bagagaza nyakugagaza bati duhagarikiwe n'igipolisi bigatuma umurego umurindi bari ko ugukubaguraho bakubagura bahora ubwoko canke ibindi buca urushirizwaho nkurikizi ya byose ku bantu atacu biyagize atari muri uwo mugambi ntuvuga yuko baca nabo bakenyera zikaguma abamira bakamira abo mu mashirahamwe agwanira gatya ka muntu canke abagwanyiho nyabwoko cane cane barushirizeho ntibaterwe ntibacike intege ngo nukubera intwaro yarushirijeho kuvuga gutuma abantu kwica abandi no kuvuga gutuma imbonera kuri munezice abantu ngo nuko bavuga ikinyarwanda ngo nuko bavuga ikirundi kandi tuzi ko atarica
ngo birababaje kuko mu mico y'abarundi harimo kubahiriza abanyamahanga umushingo wa manza bitarashimira imana yibutsa makungu ko bakurikiranira hafi bitarashikira ibyabaye mu gihugu cya Afrika y'epfo aho abanyamahanga bahigwa buhongo bagirizwa kuba gusa batavuka muri ico gihugu
imvugo ngiyi irafise ingaruka mu mibano mu migenderanire y'abarundi n'abanyamahanga na cyane cyane abo badomwe ku rutoki kuko tubivuga turavye ibiba n'ahandi byarabaye mu gihugu cya Afrika y'epfo aho abanyagihugu amajana bamuka mu bihugu atari Afrika y'epfo bahizwe buhongo baratemagurwa mbere batari bake barapfa bivuye ku byiyumviro byabibwe na bamwe bamwe bavuga yuko abanyamahanga aribo biba ubuzi abanyafrika y'epfo ibyo rero kwibaza yuko mu gihugu cy'u Burundi bidakwiye gushika na burya igihugu cy'u Burundi ari igihugu kimwe muri bice ku isi bifise umubano mwiza byakira neza kandi buba bagakingira amanyamahanga suno munsi rero abanyagihugu bakwiye kujyana nago ugasa kugira ngo usange basubiranyemo n'abanyamahanga kuko ntacu babajyanye ntacu babatwaye kandi twizige yuko iyi mvugo yavuzwe n'uyu Pierre Nkurikiye atangaruka izogira mugabo rero niduca tujana nago kuko uyu Pierre Nkurikiye n'umuntu afise amabanga akomeye mu gihugu n'umuvugizi w'intwaro w'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu hamwe rero ubwo bushikiranganji hamwe na leta Evariste Ndayishimiye batiyamirije iyo mvugo ngo bayikosore tuzoheza duca kwiyumvira yuko babimutumye kandi yari karakora ibyo bumvikanye bamutwara muri icyo gihe rero abantu bategereza kuguma bari kanuye
muri Seforo Arusha bahamagarira abarundi kutaja kuri ako kamo k'abategetsi kerekana ko bari mu ntumbero yo gucokora ibihugu bibanyi Emmanuel Ndereyimana agafatira kukungene umukuru w'igihugu yanse no kwitaba inama yahuza abakuru b'ibihugu byaha mu karere kugira bavugane ikibazo cy'umutekano akabona ko hari hinyegeje inyuma gufata bene izingingo zo kwiyamiriza abanyamahanga baturuka muri aka karere Emmanuel Ndereyimana
ukuvuga rero abarundi n'amakungu twofashanya tugahaguruka tugahagarika uwo mugambi kuko biramaze kuba kuja habona ntibikiri agaseseshwa rumuri tugabihagarika biracashoboka haracari kare amakungu adufashe nico niko kamunotera abarundi n'impunzi nazo tuti bamuratenyenye Burundi bwamye busotora Rwanda murabize je bundi umukuru w'igihugu kumupaka yavuze ati ni igihugu hari amajambo yavuze ateye isoni ngo ni igihugu ciyorobeka sinze nibindi ejo bundi hakuja mu nama igoma yatumwe ko n'umusirindi n'umukuru w'igihugu cha Congo ati twe dushobora kuja kwicarana n'abansi kwicarana ngo umuntu mushobora kuja gusangira icupa kaguhishano wumva iryo shano bavuga bo basanzwe banarize bati reka rero basi tukore video conference bati ishwi da video conference bari wabo kuko kwegerana n'abandi bavuga ngo ibibazo bya corona nko kumengo nibo baje gutanga ikigwa cyo kugwanya corona n'amabi muzi ingene corona yamaze abantu mu Burundi kubera kutikingira nahone aranga kuja muri iyo nama kubera iki rero uno munsi niwe turiko turabona igituma batayigiyemo igituma batayigiyemo si kindi nuko bari bafise uwo mugambi kuko ntibari kuja mu nama bavugiramo ibintu by'umutekano mu karere ibintu biteza imbere abanyagihugu bari muri aka karere hanyuma ngo bace inyuma y'indwi imwe gusa baza gusaba bati iruka banyagihugu fata abavuga ikinyarwanda bose ico ni umuco urahaye uraboneka buhoro buhoro ama ikindi no heraheza ko mvuga ntihagira bazokwihenda ngo hari imigwi itera umutekano muke muri aka karere umugwi wa mbere mukuru utera umutekano muke muri aka karere ni leta nyene y'u Burundi murabizi ko ariyo yamirunga ikabantu muri Congo ngo baje kurondera abagwanya leta y'u Burundi ngira mu Rwanda baba barabarungitse nuko basanze rutitaha donc niyo source ndi mare mu karere niyo nkwezi ya marere mu karere murumva mu ncamake nivyo tobabwira
ningaha duje sozerera ikiganiro mwabikurikiye ubutegetsi ko bukwiye guhumuriza abanyamahanga mu gihe ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano buherutse kubashuburira ko abanyagihugu ko uzobabona azoca bashikiriza abajeje intwaro n'umutekano ikana makungu ngo yohagabira kuko bishobora kuba binyegeje byinshi harimo niho nyabwoko ndabakengurukiye ndashimiye abatumire bacu yari Emmanuel Nkurunziza Emmanuel Ndereyimana hamwe na Vitali Shimirimana mu buhinga bw'ivyuma nafashijwe na Inosa kubw'Imana ikiganiro cari gihagarariwe na Jean Joseph Kibogora naho kurindi sango
iya bategetsi bavuze ngo ikiziga kitaje kimbi uyo mwana yari cange abatira kuzenga bajitwa ngo noneho murumva baparatiri kwisoka ituriwe n'Imana
kugira ngo turoni akijambire ayo majambo yumba tupere.
Dusangire ijambo
ni kiganiro cha Radio Inzamba gihaka ry'abarundi yo bava bakagera kugira ngo baserure ivyumviro byabo baheze baterera agacumu k'ubumwe kugira ngo igihugu kiva mu kaga.
Dusangire ijambo tugarukira Burundi.